Christine ndiyo kubwaye
amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze muri ano makuru mu kirundagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ikiringo c'indwimwe gusa uhereye ku munsi wejo ni 10 gwiseni ujejwe amatora uhaye imigambwe n'amashira hamwe yifuza gukurikirana igikorwa cyo kwandika abazoje amatora no gusuzuma intonde z'abiyandikishije mu itora riherutse abagendana ubumuga ngo barashobora kwibeshaho batabanje gusegerereza bamwe mu baganiriye na bagenzi bacu mu gisagara cha Bujumbura bavyigeze batuganirira muri aya makuru ingena babihevye baje kwiyungunganya ukundi mu buzima nashira hamwe rejidezo rirasaba abanywanyi baryo bose bariheraniye kuriha batarafatirwa ibihano ubu ngo hatunganijwe isekeza ryo kwishuza bariheraniye mu gihugu cyose mu buhinga bw'ivyumari François Akimana mu kanya nido nido ryano makuru
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa bamwe mu badandaza makarata y'amayinite bakarungika n'amahera bakoresheje telefone ngendanwa bakorera mu gisagara cha Bujumbura baridogera igipolisi ko kibaburabuza basigura ko batwagwa ibikoresho byabo badasiguriwe imvo kandi ngo bo bafise ibitansi vyerekana amahera bariha muri meri ya Bujumbura bagasaba koroherezwa mu kazi kabo ka minsi yose n'inkuru tubaza Jean-Marie Mayonga
nkuko bivugwa nabo twayaze abadandaza bavuga yuko babona igipolisi kije kigahita kitwara iyo mitaka yabo atani ico babwiye mu gihe bobo baba batabona neza ikosa bakoze
twese vyarashitse nibaze ko ari hose muhari miliyoni ndwiheze imitaka barayitwara mu kandi ntasigure bigira baduha ngo bayitwara iki canke ngo habuze iki gusa ico bakora ngo kuri zone wishikanye bace babaza ati none urafise rupapuro rwa metego abarufise ingira mu mitaka bace babasubitse
je batwaye imyaka bije muri imisi gwera muri niho bije no bari barahebye mugabo haki imyaka yose barabihebye mugabo muri niho byagarutse
abadandaza bagasaba yuko bosigurirwa neza kugira ngo amenye ikosha baba bafise mu gihe imitaka yabo bayitwaye badasubira kuironka
cyitse no zano ko nimba meri ishobora kugifatisha kibazo umuntu gikoyo gifata umuntu kihanyuma nimba arabantu bisaba ko bari hari amaherase bako bakatubwira bakariya nta kindi gisabwa
kirasaba yuko nyene bosubiza umutaka bane nka goma nkora nyene nkuko byabisanzwe
ivyo bintu vyo kwaka imitaka abo badandaza basanzwe batanga amayinite n'amafaranga ama telefone bakaba batubwiye yuko vyari bimaze ikiringo c'amezi atatu bikogwa
arakoze Jean-Marie Mayonga icegera c'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko abo badandaza amayinite batababuza gukora ariko basabwa gukorera mu bibanza bizwi n'amategeko bihurirwamwo n'abantu benshi moyize nkuru nziza akababuza kuje gukorera mu mabarabara kumvo z'umutekano tukiri mu gisagara cha Bujumbura umuntu agenda no bumuga arashobora kwiteza imbere atarinze gusegerereza bigashikizwa na bamwe mu bagenda no bumuga biyungunganya mu mirimo itandukanye ha mu gisagara cha Bujumbura basigura ko nabo nyene mu minsi ya mbere batanguye basegerereza hanyuma bahava barabiheba ngo huko bumva bitababereye n'inkuru tubaza Vestine Butoyi
cyasanze nkuru mwuga w'abakokaye
abacuruza imbombo itabi
ni bamwe mu bagendana uwo mugato wasanze mu gisagara cha Bujumbura aho bakorera ubuzi butandukanye bwo kwiteza imbere umwe muri bafise ubumuga bw'amaguru ashikiriza ko asanzwe akorera mu bijyanye no kunguruza abantu n'ibintu ibyo bituma uko kayi ku gituro cy'amabisi ajyana abantu mu mazone ya Kamenge na Kinama yemeza ko nawe mu minsi ya mbere yasegerereje hama akabona ko bitamuhesha agaciro ahabura biheba
jewe narabiciyemo umwanya mutoye mugabo amaze kubica mu mwanya muto yuko bitampesha gaciro naho nabikora ntabikunze amanyina nakoresha ubwenge nabivamo
ubahagiriye muri ako kazi kuko kayi asigura ko atunze neza umuryango wiwe ko kuko ubumuga ari mu mutwe
cewe akarusha amaze kubona ari kanini cyane kubera nasanze mu gihe kayi ntibankumiriye batamaze kunkumira akarusha narakabonye ndigisha abana umuryango bayiho neza mvuga ko akarusha ari kanini ntangora byo abandi barundi bakenera nabo barabyonka
undi nawe afise ubumuga bw'ukuboko kumwe ashikiriza kadandaza imbombo n'itabi aremeza ko naho mutahe wiwe ari muto akarusho karonka ngo nuko atararubusa
cyo
karushe mbona karushe bundiko ari kare kare kubera nta munsi ndarubusa n'abapolisi baje bavuga ati kari kimuga ari mu mareke
bamwe mu babona ibikorwa byabo bagendana ubumuga bamenyesha ko bibashimisha ngo kuko nabo baba bariko berekana icyo bashoboye kugira ngo bashobore kwiteza imbere
ego cyane ndabishima kuko iyo ari kari yungunganya biruta gusega
abo bagendana ubumuga biyungunganya mu buzima butandukanye mu gisagara cya Bujumbura batera kamo bagenzi babo bagendana ubumuga bagisegerereza kuva vanura niyo ngeso bakanasaba leta cyangwa amashyira hamwe kubaronsa inyigisho z'imyuga zotuma bibeshaho batarinze gusegerereza
arakoze Vestine buto yishire hamwe ritanga umuyaga nkuba n'amazi Regide Zori hamagarira abanywanyi bose bari heraniye kwihutira kuri hurongo y'igisata c'ubudandaji muri Regide Zori akaba bivuze kuri wa mbere mu gihe hatunganijwe isekeza ryo kwishuza bari heraniye mu gihugu cyose Rui Mutima akavuga ko ibihano bitegekanijwe ku batazo kwitabira ku kamo nko gukatirwa umuyaga nkuba canka amazi
twatanguje isekeza yo kwishuza abanywanyi kubera biri mu bikorwa bama dukora igihe kimwe kimwe bivanye yuko tuba dushaka yuko abakiriya bamwe bamwe bararonsa nk'amafakture shatugira ko tunabaha ucyo rero bikaca gorohera yuko bibuka kuza kuriha
tumubwire ngene bitunganeje
tugenda quartier ku quartier ariko turafise twebwe ukuntu tubitunganya kuburyo umuntu atagenda yinjira mu muryango wose agenda hazi
ndega birabacancane bande
niko nakubwiye yuko ari igikorwa cy'igihugu cyose kuvuga n'abanywanyi bose
ndega abanyagihugu baneye amahanga na gute
ico kibazo ni kibazo kigora kwishura kuko ibiharuro birahindagurika dusaba yuko abanywanyi uvyakira nk'igikorwa gisanzwe twatuje kugira ngo ya myidogo y'amafacture tuyabashire tubasangeho hanyuma kandi hari usanga umuntu atari yabishize imbere mu byo ategereza kuriha ariko atubonye akacenyarukira kuriha tukashobora kubona yuko umuntu ataturishe ushobora kuca rero tumugarira ntashobore kuronka uburenganzira bwo kugura amanite y'amatara ariko rero dushitse ku rubuga tugashika muri quartier naho tugasanga nk'uyu muntu amaze igihe atariha turashobora no kumukatira amazi
kingana gute
kiringo kingana n'igihe wenyine azokwiyumvira akaza kuturiha
Rui Mutima rongoye igisata c'ubudandaji muri Regide Zoo akaba ariko yishura ibibazo vya mugenzi wacu Ornella Muco muri politike naho imigambwe n'amashirahamwe yifuza gukurikirana igikorwa cyo kwandika abadoje mu matora hamwe no kuraba intonde z'abiyandikishije mu itora riherutse afise ikiringo c'indwi imwe gusa cyo gutanga amadosiye yayo hereye kuri uyu wa kabiri mu nama umugwiseni wagiranye naberekewe n'amatora urongoye umugwi yibukije ko abazokwiyandikisha ari gusa abatiyandikishije mu itora ry'ibwirizwa nshingiro naho uwo mugwi ubona ko berekewe n'ico gikorwa ari bake amwe mu mashirahamwe abona ko ikiringo c'iminsi ine gikenewe ico gikorwa kigenewe nako ico gikorwa ari gito
Isanganiro Inami sumbingimba
Umakuru y'ubutungane sentare y'igihugu ya Bubanza yarafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo vy'agateganyo abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu hamwe n'umudereva wabo ishire hamwe impuza makungu y'abamenyesha makuru batagira imbibe reporter sans frontières hamwe n'ishire hamwe Human Rights Watch bari yamiriza iryo fungwa ry'abagenzi bacu Ayo mashirahamwe agasaba ko borekugwa Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Egide Harerimana, Terence Mozenzi, hamwe n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza, bahagaritswe kuwa 22 gitugutu n'umwaka, igihe bariko baratohoza amakuru kubijanye n'umutekano muke wavugwa muri komine Musigati, ntara ya Bubanza. Kuri ivyo, umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika yasohoye itangazo ku wa kane kwigenekerezo rya 31 ukwezi kw'icumi no mwaka naho yamenyesheje ko batahagaritswe kuko ari abamenyesha makuru ahubwo ko ari kubera kamere kicaha bagirizwa makuru ajanye n'indero naho ibiharuro by'abanyeshuri baheba ishuri bitera bigabanuka mu ntara ya Rutana umuyobozi w'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga muri iyo ntara na buramatari waho baravyemeza bakavuga ko byavuye ku bikorwa byakozwe byo guhimiriza abanyeshuri n'abavyeyi ngo baheba babitumwa n'ubukene bwo mu miryango bamwe mu baheba ngo bagacha baje gucingero muri Tanzania n'inkuru tubaza mugenzi wacu Gerard Nibigira
ibiharuro biva mu buyobozi bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu ntara ya Rutana byerekana ko mu mwaka w'ishure w'2017 rushire 2018 abanyeshuri barenga 15,500 aribo bahevye ishure ku banyeshuri bose hamwe barenga 115,000 no kuvuga ibice 13% birenga gato nayo mwaka w'ishuru heze w'2018 ushiri w'2019 abanyeshuri hafi 6,800 nibo bahevye ku banyeshuri hafi 112,800 ni kuvuga ibice birenga gato 6% bw'umuyobozi w'igisata cindero nyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu ntara ya Rutana ngenze buhoro Simeo ihimirizwa rikogwa namwe yo mashira hamwe n'abarezi niryo ryatumye ivyo biharuro vy'abaheba bigabanuka
hariho ishira hamwe ya DH rigira inyigisho mu mashure tukafatikanya kugira ngo tubasigurire ingaruka mbi z'uguheba amashure naco gituma rero mu myaka yahera mwabonye ari byinshi ariko ubutera bigabanuka
nabura matari w'intara ya Rutana Minani Fideli avuga ko intwaro yafashije mu guhimiriza kugira ngo ivyo biharuro bigabanuke
twaragirishije amanama mu makomine hafi nka yose amanama twatumiramwo abasanzwe bagiye cyundwero mu ikomine tukacya twongera tugatumira n'abakuru b'imitumba aho twakiye hijya no hino kuyerekana akamaro k'ishuri twarashitsaho dukara cyane turanategeka ko umwana bizogaragara ko yahebye kubera gukena ibikoresho kandi ababyeyi bariho atari bantu nikora tuzoheza tukamuhana
nk'umuyobozi w'igisata cindero nyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu ntara ya Rutana ubukene bwo mu miryango ni kimwe mu bikuru bikuru ubituma abanyeshuri mu mashuri nshingiro na inyuma y'ishuri nshingiro bahe ibishure aho bamwe muri bo baca baje gucingero mu gihugu kibanye cha Tanzania mu Rutana Jean Ibigira ku bwa radio isanganiro
Rakoze Gerard tuve mu Rutana tuje mu ntara ya Muyinga habarimye bika wawo muri komine ya Gasogwe basaba ku bikoresho byo gupompa byo kongerezwa basiguraho gushika ubu hari mitumba ifise ipompe zitatu canke zine ikatuma bacegwa mu ipompa umwimbu nawo ugasubira inyuma umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi be n'ibidukikije avuga ko amapompo yatanzwe bisunzi ibiti by'ikawa biri ku mitumba ariko akizeza ko igitigiri kizogenda cyongerekana n'inkuru tubaza Placide niyo mwungere
n'umugenda apompa n'umuse n'umwe canke n'ubudapompa nyene harimo ngamakawa ngongo
kuko bivugwa n'abarimyi b'ikawa bo ku mutumba Karera muri komine Gasogwe intara ya Muyinga ngo ipompa litangurwa neza na neza imvura iguye ariko ko gushika ubu hari bitara bitarapompa kubera ubukene bw'ibikoresho
ayiwacha mugikwiye dukoresha ipompo imwe umwenge nizo kwira abantu bose cyari none muje ndapompa n'umuse n'umwe cyane n'udapompa nyene harimo ngamakawa ngongo twabuze mwembo ntano kubera izo ngorane zose
aba barimye bemeza ko igitigiri gito cy'ayo mapompo gituma hari kawe idapompa ibituma umwimbo ushobora no kugabanuka
naho bawamishije nk'igipimo cy'ibiti jana tukuramwo ikawa nziza nk'ibihumbi nk'amajana nk'indwi mugabo ushobora gusanga warose ibihumbi 87 ibikawa byose guca bigenda mu biruru cyumva rero
umwe mu bajeje ndimo twavuganye yemeza ko igipimo cy'ikawa kirenze ibiti nk'igihumbi gishobora gufata umunsi wose mu kugipompa ngo nayo bwo bukene gushika ubu bukaba buri ko butuma hari ikawa zitariko zirapompwa nk'uko byemezwa n'urongoye umutumba wa Karera Emerance Kamikazi
kudufisi pompo zina nizo twakoresheje ku mutumba wose ntizishimishije yo turavye ikawa dufise zikaba zipompa n'ibindi pompo zine zoka izo pompo ni nke kuri usanga umengo mumva duko twa dufisi pompo nke nabo bantu baba badashoboye kwipompera abantu bavuga bati twebe ntidushobora kwinjira mu pimo by'abantu atana gahembo baduha imiburi yakwe kunduha ni pompo nka 10
kubwivyo Roger Sendegeya arongoye uburimyi n'ubworozi bidukikije mu ntara ya Muyinga imitumba yose idategereza kunganya ibitigiri kwa mapompo atangwa hisunze ibitigiri by'ibiti biba biri ku mutumba ariko akizeza ko ayo mapompo azogenda yongerekana ku mwaka ku mwaka
uko umwaka uhera pompo zigenda ziyongera tutanze ubururero bwa hafi umwaka uheze hartanzwe pompo zabaye 1928 no muri uyu mwaka naho nyene kandi harongeye haraza zirenga 1900 ziyongera kuri za zindi zatangwa mu mwaka uheze no kuzari zihasanzwe kuzitanga ntitunganisha igitigiri cy'amapompo dushira ku mitumba ariko twisunga ibitigiri by'ibiti by'ikawa biba bihari umutumba ufise ibiti nk'ibihumbi 10 ntibosha uronka ipompo zingana n'undi mutumba ufise ibiti birenga 50,000 Malero tuwe tukulize yeko itigiri jipomo bishawura kuzi yongera ni watu kongira izindi.
Aga hanura balimnyi baliko bakore shizopomo baronse kuzibu ngabuunga. Ngo mikundie nawe ngoyo kuigulira guiwe nguko wazigura mogopomo hibindi bitegwa. Akavuga kuipomo yikawa ifisi wikore shuvziangine kwa vziose bishawura kugugwa ama faranga ngana nibi humbisha na mirongibiti.
Uracha kugachana yandi munino.
Uko mwaka utashe haratunganywe higanwa rya box ku rwego rw'igihugu rihuza imigwi 10 kinugurukino mu Burundi bishikirizwa n'urongoye ishirahamwe rya box mu Burundi. Eric Ndeshimiye amenyesha ko abatahuka ni kibanza ca mbere ari nabo bace baserukira Burundi mu mahiganwa mpuza makungu atandukanye atunganywa n'ishirahamwe mpuza makungu ry'urukino rwa box. Bucanandi y'inkino na Jean-Marie Vianney Ngendakumana.
Urukino rwa box ngo rwashitse mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri ruzanye n'umupatiri yamuka mu gihugu cy'Ububiligi yitwa Bronronaba ngo rukaba rwarasubiye inyuma mu bihe by'intambara yabaye mu Burundi muri kahise, aho rwasubiye kunagurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu. Ivyo bigashikirizwa na Eric Ndayishimiye arongoye ishyirahamwe rya box mu Burundi.
Urukino rwatanguye mu mirongo irindwi na kabiri ruzanywe n'umupadiri yitwa Bronronaba yarukinira ikiriri amenyereza abanyeshuri benshi harimo n'abakongomani kubera ingorane zabaye mu muri za 72 n'ingwano zagumaziba mu gihugu yarashobye gusubira iwabo. Asubira iwabo rero hacahaza uwitwa Alexandre Chibangu w'umukongomani nawe yarabibananya natangwa arabimenyereza gwemerewe na ministere y'intwaro yo hagati mu 96.
Uwaramutse ishyirahamwe rya box mu Burundi amenyesha ko buri mwaka hatunganywa ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu abatahukanye ikibanza cya mbere aribo baca baserukira Burundi mu mahiganwa mpuza makungu atandukanye.
Amahiganwa tuyatunganya dukurikije uburyo dufise kuko bijya tubwira byo gushinga bijya rugo n'ibiki twari uburyo bwinshi gose. Abakurikirana amaradiyo barumvise yuko abantu batwidoga ngo mbega urukino niko kirukomeye Bujumbura gusa. Natwe rero ubuca tukubitirwa nuko rugwiza no mu gihugu hagati mbere turamaze kurujana mu cankuzo hariho umugwi tuko turiyumva kugenda mu yandi ma province mugabo turavye ivy'uburyo n'ukuntu twogirisha amahiganwa tubona dukoresheje bijya by'urugo byo tugora cyane cyo gituma tuvuga ati nitwagenda hariya rero amahiganwa azohora bera mu ma province dukoresheje uburyo bubaye abaye tuzogire agahebuza ari hamwe bose bahuriye muri ico no kwita finale kuri iyo migwi 10 nakubwiye ya makategori tuheze dushobora kuvuga ati uwo niwe akomeye muri kategori n'uyu niyo akwiye guserukira igihugu muri aka karere cyangwa mu makungu.
Ubukene bw'uburyo hamwe n'abahagarikizi banonosoye guhagarikira inkino za box ngo ni zimwe mu ntambamyi zihanze abakina urukino rwa box mu Burundi nk'uko Eric Ndayishimiye abandanya bishikiriza.
Turafise intambamyi nyinshi kuko abamenyereza ntibavyize bikwiye twarasavye abantu badufasha kugira bagende kuvyiga turacakoma amashi tuguma tubaza ntibirakunda. Hari umumenyereza umwe mpuzamakungu hariho rero n'ingorane z'ibikoresho byinshi bigurwa amahera menshi byarahindutse kera ishyirahamwe mpuzamakungu ryahora ribirungika ngaha tukaheza tukabitanga ntabiherutswe kurungika.
Uwarongoye ishyirahamwe rya box mu Burundi atera kamo abakina urwo rukino kuyungunganya mu kwironderera ibikoresho ubushikiranganji bujejwe iby'inkino nabwo akabusaba kubafata mu mugongo mu mahiganwa atandukanye batunganya.
Akoze Jean-Marie Vianney Ngendakumana bucanandi inkino idushikanye ku isaha 6 zirenze ku minota 45 ariko kubo tutatanguranye ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize ikiringo cindwi imwe gusa uhereye ku munsi we John Cumugwiseno jejo amatora uhaye imigambwe n'amashirahamwe yifuza gukurikirana igikorwa cyo kwandika abazoje mu matora no gusuzuma intonde z'abiyandikishije mu itora riherutse ngo abe yatanze amadosiye. Abagendana ubumuga ngo barashobora kwibeshaho batabanje gusegerereza bamwe mu baganiriye bagenzi bacu mu gisagara cya Bujumbura bavyigeze batubwiye muri aya makuru ingena babihevye baje kwiyungunganya ukundi mu buzima. Ishirahamwe Regidezo naryo risaba abanywanyi baryo bose bariheraniye kuriha batarafatirwa ibihano ubu ngo hatunganijwe isekeza ryo kwishuza abariheraniye mu gihugu cyose. Yakoze François Akimana niwe yafashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwakoze namwe bwe mwese mwadukurikiye mwese mugira umutaga mwiza.